nzamba
nzambira samirana
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sanga ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa mbere igenekezo rya 16 myandagaro mwaka wa 2021 amakuru mushikirizwa na Jewe Diane nkuru nziza na yakabagizwe n'ingingo nkuru nkuru azikurikira Abantu batatu baratawe ibiziga mu mpera zo muri indwi iheze bakaba bava mu ntara ya Kayanza ivyemezwa kandi n'abajejwe intwaro aho muri iyo ntara ishiramwe Fokode rihamagarira Abarundi gutsinda ubwoba bagatanga makuru kubabo baba babuzwe irengero ahakiri kare imyidogo ngo ni myinshi ku bakozi bo mu biro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi bo mu ntara ya Muyinga aho bagiriza buramatari w'iyo ntara kuba yarabasohoye mu mazu akukiye ivyo biro ivyo abo bakozi bemeza ko atabifitiye uburenganzira mukanya inkuru imwe imwe ukwayo ntimuje kure
urakeneye kumenya makuru y'imvaho Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org
Ndasubiye kubaha mwiriwe hano makuru tuyahere kuri no nkuru ivunaguye ivugwa mu mutekano muke umusirikare afisi pete ya capitaine bakije Eric Seigneur wo muri promotion ya 41 ya Iscam yasanzwe yafuye mu nzu iwe mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana muri kafe ya Carama mu gisagara cha Bujumbura amakuru atangwa n'igipolisi avugwa ko basanze ajyamanye na pistole yiwe akaba yasanganywe igisigarira cy'urusase rumwe kiri impande yiwe akaba yaboneka ko igikomere mu mutwe ajyamye mu kidengeri cy'amaraso Inyamira mavi yahashite ikibaza ko ashobora kuba yarirashe amakuru ava mu muryango wiwe yemeza ko umuryango wiwe wagize amakenga kuko baheruka kumva abavugisha kuva ku wa 13 myandagaro uyu mwaka abavyeyi biwe bahisemo gusitura icumba yararamwo basanga yapfuye kera hari haheze imyaka ine uwo musirikare atabana n'umugore wiwe nkuko bimenyeshwa n'igipolisi ngo yari yaramwirukanye igipolisi kimenyesha ko uwo musirikare yaba mu nzu ya wenyine igipolisi kikavuga ko amatohoza yatanguye tukiri mu makuru avugwa mu mutekano muke abantu babiri bagizwe n'umugabo n'umukenyezi baratowe ibiziga mu mpera zindwi iheze mu ntara ya Kayanza umwe muri bo akaba yatowe aho yaramanitswe ku musegetera mu rugiwe ayo makuru akaba yemezwa n'abajejwe intwaro idonido na Delicia Kamikazi
umwarimu ku ishure gisumbuye rya Komibu ngwa mukuru w'intara ya Kayanza bamusanze mu nzu kuri Imana yapfuye babanje kubomora kubera ababanyi bagize amakenga mu gihe yari yibana mu nzu ya wenyine amakuru abanga mu Kayanza ku mutumba Musave amyesha ko uyu muntu yarasanze agendanye indwara y'igisukari n'umutima Ku munsi wa gatandatu babanyi bakaba batigeze bamufuta ijisho ariho bafata ingingo yo kubomora icyumba cy'inzu ajyamamo ku munsi wa gatanu Eliya Bwirimana w'imyaka 57 akaba yari yiriwe kwa muganga iyo mugabo akaba yari yaratandukanye n'umugore wiwe ariyo ntandaro yo kwibana nk'uko amakuru atangwa n'ababanyi biwe abivuga ubundi yatawe ikiziga n'umukenyezi wo ku musozi mugoyi wa komine Kabarore y'intara ya Kayanza ku munsi wa gatandatu bivuga ko yapfuye yiyahuye kubera basanze yenena kumusegetera mu rugo iwe inkuru zitangwa n'ababanyi biwe zikamenyesha ko umukenyezi Clotilde Mbonimpa w'imyaka 37 yari afite abana batatu yari yaratawe n'umugabo aja kurongora undi mugore mu gihugu cya Tanzania bakibaza ko gutabwa n'umugabo yaba yabaye intandaro y'uko kwiya ku buzima abajeje intwaro bakaba basaba abubakanye kwirinda icyo cyose cyatuma umwe abanyamwigenda ko habaye ingorane bakitura inzego
Delicia Kamikazi arakenuye tuje mu gisata cy'agateka kazi na muntu mu gihe abantu batari bake ngo bamaze iminsi banyuruzwa bakaburwa irengero umugambi ndondeza urakebura imiryango y'abantu banyurujwe kubahuka bakabishikiriza hakiri kare ngo ni byiza cyane gutangiriza naho hakiri abatinya kubwa Pacifique ni ninahazwe arongoye umugambi ndondeza ngo imiryango y'abanyurujwe itevye kubatabariza babo banyurujwe ngo babahaye akaryo kuko basinzikarizwa ubuzima canke bakicwa atacame kurikira Pacifique ni ninahazwe
Iyo wabonye umuntu wabo afashwe agafatwa mu buryo budaciye mu mategeko bakabona aho bibereye hagira ubibona ni byiza kuca batabaza ubwo nyene bakavuga tumuntu wacu aragiye afatiwe mu kibanza kinaka afashwe n'abantu bari bambaye uku bamutwaye mu modoka imeze gutya kandi isa gutya ifise imparati iyi niyi ibyo biciye bivugwa ubwo nyene bikibaye abamufashe baraheza bakabyitondera nabo ko babona bamenyekanye kenshi niko bamaze kumufata baramutwara mu iperereza nyene biranashika naho nyine bakamuhohotera ariko ni gake muri ico gihe baheza bakacabica iyo bivuzwe bagifashwe baraheza mu nyumukumva ari bajya baca batwara nko mu mpimba bakabatwara imbere y'ubutungane ikirere nabwo amasubire ndagihanure imijyango hasigaye hari ico kintu cy'abantu biyumvira ngo umuntu wacu tukabivuga gatabarizwa ngo ahubwo bacamuhora ico nyene ngo bacamupfungira ico nyene ngo bacabibaza yuko akorana ngo nabo baba ariko baramutabariza uko no kwihenda iperereza rijya kumufata ryamaze kugira ico ikorya mwagiritse bajya kumufata bamaze bafise ibintu bamaze kumushirako nimuze muyumvire ngo abantu banyu bazozira ko batabarijwe ico sico kuko bakibafata hari ibyo babamaze kubashirako rero mparuri imijyango n'ukuri mpanuri imijyango gose kuri ico kintu umuntu afashwe basubire kuza baramutabariza hakiri kare hari abantu benshi bakize kubera ko batabarijwe kare hakaba n'abandi byoroshye ko bicwa n'iperereza kubera ko atawigeze abatabariza hakiri kare
abanywanyi babiri b'umugambwe senere bari bamaze iminsi bafunzwe baridegenza kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu Ernest Mbazumutima na Nepomusene Ndungutse bakaba barongoye umugambwe senere muri komine Gitobe no ku mutumba wa Gahosha bahagaritswe mu ijoro ryo kuwa gatatu amyandagaro mu mwaka wa 2021 ku mutumba wa Gahosha bakaba bahagaritswe n'abapolisi bari baje gufata uwitwa Serge yaheruka guhunguka avuye mu gihugu cy'u Rwanda bamwagiriza gutunga ibigwanisho ariko basanga yabasize gushika bari kurwe kuri uyu wa gatandatu ntibigeze bamenyeshwa icyari kibafunze hafi indwi zibiri abanyanyi b'umugambwe senere mu buraruko bw'igihugu bakaba bariyamirije iryo fungwa bavuga ko ari ry'akarenganyo bakavuga ko rifise intumbero ryo gutera ubwoba abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke muramenya neza uwikingije arashobora kwandura nawe agashobora kwanduza abandi
akanakamo ka radio inzamba agateka kawe
amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata cy'amagara y'abantu ngo bugarijwe n'ubwoba bw'ikiza cya COVID-19 kiranga ndagata mu ikambi ya Nduta muri Tanzania abo nabo ni impunzi z'abarundi bari muri iyo kambi aho ni mu gihe abarwayi inzwi barimwo izuma bibafasha guhema mu bitaro biri muri iyo kambi muri abo barwayi harimwo impunzi z'abarundi bari aho Nduta izindi mpunzi rero zigasaba ko ingingo zo gutuma batarandura abakingirwa azokomezwa n'inkuru ya Vanessa Muhiteka
igitigiri c'abagwaye bashirwa mu kibanza ca bonyene kigume ciyongera ku bitaro by'ishirahamwe MSF ahinduta kuva ku munsi wa gatandatu uheze amakuru dukura muri iyo kambi yemeza ko kare bari babiri umunyatandaniya umwe n'umurundi umwe kuri uyu wa mbere abantindwi abatandaniya babiri n'abarundi batanu nibo bari muri ico kibanza n'ivyuma bibafasha guhema ibyo byateye ubwoba impunzi
yakuba ngo bemeze ko abo bantu bo barwaye kubitsimiza gusanga ko bafite ibyo rero ibyo bintu bifite ubwoba ko badakubisa twara ibyingorane tukandura kuko atatu na kimwe turi kukirakogwa gukinga iyo ndwara
impunzi zisaba guhimiriza mu iyubahirizwa ry'ingingo zo kwirinda ikiza cya COVID-19 mu ntumbero yo kwirinda abo kwandura
buri kintu hafi na hafi kuko urabye no mu isengero amasengero akorana kuri pamye mpirira kinwa urabona ko menga n'icyo yabwiye nako kapfuka mu ngoro akakubwira iyo giye tubisabye mu biro by'amashyirahamwe adufasha cyangwa ibyo kwa muganga nawe tusigaye nta kintu na kimwe cyose kuko kirakorwa
ntiturashobora kuronka ubutwara ibitaro bya MSF induta ngo duhe amakuru kuri abo bantu n'utwara iyo kambi ya nduta ntiturashobora kumuronka amakuru avinduta amenyesha ko kuva ikiza cha COVID-19 gitangura ata muntu bari bwayitore muri yo kambi
Vanessa Muiteka na wenyene tumukengurukire mu makuru avugwa mu ntara ya Muyinga mu gisata cy'imibano abakozi bakora mu biro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara baba mu mazu akukira ibyo biro bari dogera ingingo iheruka gufatwa na buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwa nayo yo kubasohora muri ayo mazu ingingo bavuga ko ari yakarenganyo kuko ngo iyo ngingo ataburenganzira ifitiye nkuko amakuru atangwa na bamwe muri abo bakozi abimenyesha iyo ngingo ngo yoba yafashwe mu by'ukuri n'umushikiranganje abajejwe ido nido na Josephine John Sehunzimana
Haraheze ikiringo cy'ukwezi buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwa nayo amenyesheje abakozi mu biro by'intara bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi kuva mu mazu babamwo yegukira icyo gisata kugira ubwo buraro baronkejwe bujemwo ubundi buzi bwa leta nk'uko amakuru atangwa n'abo bakozi abimenyesha abo bakozi ngo boja kuba mu mazu bariha n'abandi bakozi ba leta abandi nabo ngo bakinjira amazu yabo bwite muri kino gihe ariko atuma faranga abashikiriza iyo myidogo bakavuga ko yungingo ari ya gahotoro kumvo zibiri imbo ya mbere ngo nuko buramatari ataburenganzira afise bwo kubasohora muri aya mazu ngo kuko iyo ngingo yofatwa n'umushikiranganji bakukira ya kabiri ngo nuko hari n'abandi bakozi ba leta nk'abaganga baba mu mazu y'akazi mu ntara ya Muyinga na buramatari nyene adasigaye inyuma abo bakozi bavuga ko hadakwiye kuba umwana n'ikinono ikindi kitumvikana kuri abo bakozi basabwa kuva muri aya mazu y'akazi ngo nuko aho ibisata bishasha bya leta biherutse kurungikwa gukorera mu ntara ya Muyinga atari umurengera ku buryo hofatwa iyo ngingo yo gusogwa mu mazu abo bakozi bakamenyesha ko hari ibiro byinshi bigaragara bishobora kwakira abo bakozi bashasha n'ikimenyamenya ngo nuko uwo mutegetsi arongo intara aherutse guha ibiro uwo bavukana kandi akora mu ishyirahamwe mpuzamakungu ataco rifana n'igisata cya leta abo bakozi bagasaba umushikiranganji abajejwe kuburizamwo iyo ngingo y'akarenganyo uruganda rwa radio Inzamba rwarondeye kuri telefone buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwa nayo ariko akaba yashimye kutagira icyo bivuze ko
umuntu wari bereye irekurwa ry'ikivunga ry'abanyororo no gutahukana impunzi ngo ni bimwe byotuma ubutunzi bw'igihugu bwisununura ibyo biri muri bimwe ishyirahamwe Orcom risaba umukuru w'igihugu mu rwandiko ryamushikirije ku bijyanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu bwonagurwa umukuru w'ishyirahamwe Orcom Gabriel Rufyiri akavuga ko abanyororo bafunzwe ari benshi kandi bagatwara uburyo bwinshi igihugu tega amatwi Gabriel Rufyiri
twavuze nk'ikibazo kijanye n'abafunzwe bafungiwe ibya politike abafungiwe ibyumviro byabo eka nabandi bafungwa yuko hoba kimwe bita ikigongo cy'ikivunga kugira ngo hace haba ikindi kintu gikurikira citwa ico kwigisha abo bantu bahora bafunzwe kugira ngo bose baze baje mu iterambere kuko mugasho muri prison atari ibyo bariko barafungura kandi bitangwa n'igihugu nta kintu kimwe bariko barinjiza tukiyumvira rero yuko turavye abantu bafunzwe ngene bangana nibyo hariho habashika ibihumbi bitanu barekuwe mugabo tubona yuko bidakwiye hakwiye kurekugwa benshi cyane gusumbaho kugira ngo nabo baze guteza imbere igihugu ikigira kabiri nikijanye n'impunzi murazi neza ko hari impunzi zirenga 300,000 hanze y'u Burundi abo rero sinibaza neza yuko twashobora kwimba kuko turagira ibibazo by'intwari bere n'iterambere mu gihe hari abantu bangana gucyo ibyo ntibishoboka rero tusaba neza yuko hojaho ibyankenegwa byose ibyangombwa byose byotuma impunzi zitahuka muri ibyo byangombwa hari ico kurekura abantu bafunzwe gukura ku imitahe abantu bashizwe ku imitahe kuneza rusange kuko nivyo shobora kuba harabagize amakosa birumvikana ariko rero nibaza yuko umuntu amaze gufungwa cyangwa amaze gucigura urubanza nawe narumva yuko hagize aho bagera kandi aricyo gituma baca bigishwa kugira ngo ibintu bishobore gufata intumbero nziza
na yo mu ntara ya Rumonge abakoresha amavuta ava amukigazi bita amamesa baridoga bavuga ko ibiciro cyayo caduze mirenze urugero hirya no hino ku masoko yo mu gihugu abayacuruza bo basigura ko atari iyo yonyine ko ibiva muri ico giterwa vyose vyaduze ibiciro abarimyi bakavuga basigura ko ikari gihe cyo kuduga ibiciro bakizera ko mu mezi ari imbere ibiciro bizogabanuka abakoresha ayo mamesa bagasaba leta kugwiza ico giterwa cy'ikigazi kugira ngo ubukene bw'amamesa bugabanuke inkuru ya Josine Kazi
abafise amikoro make muri iki gihe basa n'abahevye amamesa hirya no hino mu gihugu mu gihe bahora bagura ayijana canke y'amajana abiri bamwe mu badandaza barahevye kuyatanga nk'uko amakuru ava hirya no hino mu ntara bivuga mu ntara zibonekamwo ikigazi nka Rumonge na Bubanza akabido kamaritiro atanu kageze ku mafaranga 225,000 mu gihe amavuta aboneka katarenza 700,000 by'amarundi ibido y'amaritiro 200 igeze ku 100,000 by'amarundi mu gihe itahora irenza 225,000 igihe umwimbu w'amamesa warugihari akagunguru kamaritiro 300,000 kagugwa hagati y'amafaranga 250,000 na 500,000 mu gihe umwimbu hari ariko ubu ako kagunguru kariko karegereza umuriyoni w'amafaranga y'amarundi bamwe mu badandaza bati birateye ubwoba basigura ko amavuta yagumye aduga ibiciro ku rugero ruteye ubwoba amakuru twashoboye kuronka ava muri abo badandaza avuga ko igihe nk'iki amavuta yamaduga ariko ko ubu viyongereye bivuye kuyahora akugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mugabo yahagaritswe bamwe bakaba barahevye kuyacuruza haba mu ntara za Bubanza na Rumonge harimwe cyane icyo gitegwa abarimyi bobo basigura ikena ry'amavuta bafatiye ku mezi y'ikigazi basigura ko hagati y'ukwezi kwa 11 na 12 umwimbu uba ari mwinshi hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kane umwimbu kaba ugereranye nayo amezi ari hagati yo kuva mu kwa gatanu gushika mu kwa munani akaba y'ubukene bw'amamesa abo barimyi bakaba bibaza ko amamesa yoba azosubira kuboneka mu mezi ari imbere ubwo bukene bw'amamesa buratuma kandi n'ibindi bizimba nk'amasabuni ava mu mise y'ibigazi hamwe n'amakoto ubwoko bwa kukoil abasumyi bagasaba leta ko yogwiza ico kigazi ahashoboka kugira ngo ntihaze haraba ubukene nk'ubu hajye inzamba ntiyashoboye kuronka consolateur nitunga uramatari w'intara ya Rumonge kugira ngo agire ico avuze kuri iryo duga ry'ibiciro by'amamesa
tumukengurukire na mugenzi wacu Josine Kaze maze dusozera no makuru mu gisata cy'inkino aho kuri no wa gatandatu ariho ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryatangura mu migwi itandukanye yavuye mu cicaro cya kabiri umwe niwo washoboye kuronka intsinzi mu nkino ndwi azabaye ngo hatsinzwe ibitsindo bigera kuri 14 inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Alexandre Niyungeko
kuri no wa gatandatu karakamwe mwe ntangere ku bibuga bitandukanye by'u Burundi kubakunze umupira w'amaguru bari basubiye kuronka karyo ko gukurikirana imirwi yabo mu cibitoke umurwi wa Bumamuru uzoserukira Burundi mu nkino za Afrika z'imirwi yatwaye ibikombe wabo ntiworohewe imbere ya Buja City yatanguye gutsinda uwo murwi ibitsindo bibiri ku busa Bumamuru ibona kugombora iranatsinda ibitsindo bitatu kuri bibiri mu Ruyigi naho umurwi wa Flambeau de l'Est waduze mu cicaro ca mbere watsinze Burundi Sport Dynamique igitsindo kimwe ku busa kari akanyamuneza ntangere ku uwo murwi wigeze guserukira Burundi mu nkino za Afrika yindi mirwi nka Croco wo mu Rumonge watsindiwe imbere y'abakunzi babo gitsindo bibiri kuri kimwe na Aigle Noir nayo Top Junior yoyo ntiyorohewe kuko yatsinzwe na Flambeau du Centre bitsindo bitatu ku busa mu zindi nkino zabaye Olympic Star Muyinga yatsinze Kayanza United gitsindo kimwe ku busa Atletico New Oil yatsinze nayo nyene Royal y'Imuramvya igitsindo kimwe ku busa mu gihe mu rukino rwari rwitezwe n'abantu benshi Gitega Musongati yanganije na Vitaro ubusa ku bundi urukino rwari guhuza Rukinzo yakira Message Ngozi ukaba rutabaye uwo murwi warumaze iminsi mu nkino za Sekafa Kagame Cup ukaba warahawe akaruhuko mu gisata c'abigeme naho imakamba hari haramutse haba urukino rwa nyuma mu gikombe c'umutambukanye mukuru w'igihugu kiri mu ntumbero yo guteza imbere umupira w'amaguru mu bakenyezi urwo rukino rwa nyuma rwahuje PVP Buyenzi ikaba yatsinze Fofira ibitsindo 4-2 uwo mugwi wa PVP uyenze ukaba ari wo ugiye guserukira Burundi ubwa mbere mu nkino za Afrika z'imirwi yabaye ya mbere iwawa.
Nino kuri iyo nkuru duciye dusozera kwa makuru yacu yo kuri uyu wa mbere, dushimire mwebwe mwese mwari muduteze abiri bagenzi bacu badufashije kuyatororokanya, nawe nyene turabakengurukiye cyane. Ndiye nkuru nziza nije nabashikirije naho ubutaha.